mwumva ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ribandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri uno munsi wa kane itariki 18 z'ukwezi kwa 10 mwaka w'ibihumbi 2018 muri studio 5 i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka mu Burundi dusamiranira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22 cyangwa mu Rwanda tugasamiranira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Ikaze mwese muri kumwe na Oriane Tangishaka.
Nani bati abantu bajye baza mubarebe ko bafite mituweli, mubarebe imyenda bambaye ko basa neza. Je ntabwo nzi ko tuzabishobora.
Uyu ni umucuruzi mu karere ka Rwamagana mu Rwanda anegura ibyemezo byafashwe n'ubuyobozi bwaho bibabuza guha ibicuruzwa abanyagihugu badafise mituwele ndetse n'abafise umwanda. Iyo nkuru n'izindi turazibafitiye. Ikaze mwese. Ibihugu bifasha Burundi n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bisaba Leta y'u Burundi kugira ibiganiro n'amashyirahamwe mpuzamakungu yigenga akorera mu Burundi kugira ayo mashyirahamwe abandanye ibikorwa yakorera mu Burundi. Ni itangazo byashize ahabona byemeza ko naho hari amashyirahamwe amaze gushikana ibyasabwe kugira asubire gutangura gukora inyuma yaho igihugu gifata ingingo yo guhagarika ibikorwa by'amashyirahamwe yigenga menshi ayahagaritse ibikorwa byayo. Ivyo bikaba bigira ingaruka mbi ku buzima bw'abanyagihugu bakaba ariko bashikiriza inkuru ya mugenzi wacu Raymond Zimana.
Ivyo bihugu byagize ico bishikiriza ku ngingo y'igihugu cy'u Burundi yo guhagarika ibikorwa by'amashyirahamwe yigenga mpuzamakungu nibihurikiye mu bumwe bwa Buraya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cy'u Buyapani, igihugu cya Canada, igihugu cya Suisse hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Mu itangazo byasohoreye hamwe kuwa 17 ukwezi kw'icumi 2018, ivyo bihugu bifasha u Burundi n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU byemeza ko byafashe nk'ama ingingo ya Leta y'u Burundi ihagarika ibikorwa by'amashyirahamwe mpuzamakungu yigenga kandi bishima ko hari ayatanguye gukurikiza ibyasabwe kugira asubire gukora, naho byemeza ko menshi muri ayo mashyirahamwe arayahagaritse imirimo kubera ibisabwa. Abo bafasha u Burundi bemeza ko ayo mashyirahamwe yaburabujwe gukora ari ntangere mu iterambere ry'igihugu n'ubuzima bw'abanyagihugu. Nk'uko biri muri iryo tangazo, abo bafasha u Burundi bemeza ko ayo mashyirahamwe yafasha bikomeye mu guteza imbere ubuzima abarundi babayemo, nko gufasha mu kugwanya indwara za malaria, umugera wa sida, no gufasha abagwaye indwara ziva mu gufungura nabi. Ibindi ayo mashyirahamwe yafasha nk'uko byemezwa nabo bafasha u Burundi ni bijanye no gutahukana abarundi bahunze igihugu, gutanga ifumbire ku barimyi, gufasha mu bijanye n'umuyagankuba, ivyo kwiyungunganya hamwe n'ivyo kunywanisha abarundi cyane cyane urwaruka. Bibutsa Leta ko igice kinini cy'imfashanyo ziva muri ivyo bihugu n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bicizwa muri ayo mashyirahamwe yigenga mpuzamakungu kugira zishikire abanyagihugu. Abo bafasha u Burundi bakemeza kwihagarikwa ry'ibikorwa by'ayo mashyirahamwe bifite ingaruka mbi ku buzima bw'abarundi hamwe no ku butunzi bw'igihugu cy'u Burundi, bagashima ko amwe muri ayo mashyirahamwe aze yaratanguye kubaza ibijyanye n'amategeko yo muri 2017 agenga amashyirahamwe mpuzamakungu yigenga. Ivyo bikazotuma ashobora gukora yisunze amategeko y'u Burundi na mpuzamakungu mu bijyanye n'intwaro n'ubutunzi nk'uko bisabwa n'abatanga uburyo muri ayo mashyirahamwe. Abo bafasha u Burundi basaba ibiganiro n'imibonano hagati y'impande zose kugira haboneke umuco mu byo gukurikiza amategeko ku bijyanye n'amashyirahamwe mpuzamakungu akorera mu Burundi, mbere bakemeza ko bufasha muri ibyo biganiro kugira ibikorwa byo gufasha abanyagihugu kugira bashikire iterambere rirama bibandanye. Ingingo yo guhagarika ibikorwa by'amashyirahamwe mpuzamakungu yigenga yafashwe n'inama nkuru y'umutekano kwa 26 ukwezi kw'icyenda 2018. Umushikiranganji w'intwaro yo mu gihugu hagati, inyigisho zo gukunda igihugu hamwe n'iterambere ry'abanyagihugu mu nama yamuhuje n'abarongoye ayo mashyirahamwe akaba yasabye ko ayo mashyirahamwe yiyandikisha gushasha yibangikanije ibintu bine harimo kwisunga itegeko ribagenga, kwiyemeza gucisha amafaranga yabo mu banki nkuru y'igihugu no gukuraho ubusumbasumbane mu myaka 3 bufatiye ku bwoko nk'uko biri mu ibwiriza shingiro, no kuvuga gukoresha abahutu bangana n'ibice 60%, abatutsi nabo bakangana n'ibice 40%. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi ya Amerika.
Ijwi ya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na amakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane.
Wohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'Amerika.
Radio Ijwi ry'Amerika. Hari umugabo w'abanyagihugu mu Burundi bo ku mutumba wa Rwibakira muri komine Busoni barimira hafi y'umupaka n'u Rwanda bavuga ko bahagaritswe kurima ku metero 50 uva ku mupaka. Bavuga ko ayo matongo babamwo bayahawe na leta bahungutse muri 92 bagasaba gusubizwa ico gice bahagaritswe kurimiramo. Buramatari w'iyo ntara ya Kirundo arabahumuriza ko batazohakugwa. Inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Abo banyagihugu bavuga ko bahagaritswe gukorera mu metero 50 z'amatongo yabo barimira mu matongo ashika ku rubibe Burundi buhana n'u Rwanda. Biboneka ko baba mu kigwati kitari cya vuba. Babanza kutubwira uko bashitse aho hantu ari naho bahawe amatongo.
Twari impunzi tuba mu Rwanda, twari ingo 300. N'ubu hamaze kwiyongeraho n'abagiye babyara zimaze kuba ingo 440. Kuri perezida w'uyu yabashobora kuvuga bari hanze bose ni batahe. Kubera abanse ko dutera akajagari mu miryango kubera ngo bahapfare bamaze imyaka myinshi. Tuwabuga tirero, leka tuwa tuza haa, uchemu wa hama tongo, huja ya mwajegu teza katagari mwurideni wao basi jechera, uunhiwa wabachi hawa habari tirie mili tochiviti, kuzuleka tuwa henga haa. Badu haa imetero matanaviri kumirongu tanu, mwutambi. Babu za kwa kubazokula imetero mirongu tanu ngonizare.
Ahu tuwa hindi, bara hatuwa ati, kari tuwa hawe ya prezida uyoyi. Uwe hatu haya kiku ya Murugwanga, badu imetero matanaviri kumirongu tanu. Noleba hatwatse twarimye zotera
bavuga ko bahagayiswe na komine Usoni ico leta yoba igiye kwakorera barabaza muri ico gice babamwo kiri mu karere ka Bugesera gakunze guhura n'uruzuba ako gace k'imetero 50 niko bavuga ko kahabagoboka iyo imvura yataze
noneho rero ngo ubuna ha leta ntabwo tuzohakotesha ngo bazohakorera ngindi mishinga kandi twaraheje kurima turaduhagarika no gutera twaraharetse nyene batari bwarime nabo bararetse barimyeshije nabo gusize buri ngaho
bari gushaka ngo bakore imetero 50 inzego metero 50 kimwe bashaka kuzikoza kabisa kandi zo metero 50 ni naho hantu bagutwaka no hantu utera amasaka kazi no hantu ushiramwe ibiharage hakazi igiharage kimeze neza naho aho handi two tumetero na two tuzoba dusigaye na hantu habi nawo urahabona kuno ameze hano naho nyine aho handi hameze gucya ahantu heza zahizo metero 50 zone
habuze umuzibukiro basaba ko bohabwa ahandi aba nabakiri bato bavuga ko barukiye muri ayo matongo
ntoyo umugore vu ampamane bampaye metero 10 z'ubwaguke ayo 200 adukuduka bakwishize 50 cyasigara kano kava nkano agashika nkahaje dore nuko gusane yo bango bashaka kwarangura indi migambi ya leta nibari migambi bashaka kuhakorera yindi ko boduha handi
kandi urabona n'umusozi barawugaye niho twakura amahera yo gusuma none wumva
kwa musozi mwakura mwiye
amabuye hari murehe nyene niho twakora ikintu twayeho ngaho nyene nk'ubu unyi none akavura nk'ubu kaguye umva twacha duteragira hehe twaramaze mako harima batwati twaje kurima boduha umuzibukiro nyene tukagira nyene tubasi tugapfuma duhiga handi twogora nyene
Buramatari w'intara ya Kirundo araremesha abo banyagihugu Alentrebere Mutabazi arongo iyo ntara avuga ko atamugambi wo kubakura muri izo metero 50 z'amatongo ya amenyesha ko komine Busoni yabaye irabahagarika gato ya kugira itunganye neza aho bogeza kurima badasatiriye urubibe. Mutabazi avuga ko iyo komine yashizeho umugwi uriko urakurikirana aho bogeza gukorera bamaze kubona neza aho abarundi bogarukira gukorera badasatiriye cyangwa ngo barengane urubibe. Buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko bazoheza bakabarikurira kurima muri ico gice bahagariswemo by'imfata kibanza. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Jean Bosco mu Kirundo. Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda. Abacuruzi bo mu duce tumwe tugize akarere ka Rwamagana barinubira ibyemezo byafashwe n'ubuyobozi bwabo bibabuza guha ibicuruzwa abanyagihugu bafise badafise mituwele ndetse n'abafise umwanda. Abanyagihugu bemeza ko icyo cemezo kibabangamiye. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asunta Kaboyi.
nukubangamira abantu nkubwo afite makeya abashaka kutuzi two kumva utari yese wakora ukabona mituweli mese tuzareka gucuruza kandi batwatse imisoro urumva wowe bizashoboka none bati abantu bajye baza mubarebe ko bafite mituweli mubarebe imyenda bambaye ko basa neza kugira ngo umuntu yinjire mu baze ngo ufite mituweli njye ntabwo nzi ko tuzabishobora.
Aba ni abaturage bo mu murenge wa Fumbwe mu kagari ka Nyagasama mu karere ka Rwamagana ndetse n'abacuruzi binubira ibyemezo byafashwe n'ubuyobozi bwabo. Ibyemezo byasabaga abacuruzi kutakira abaturage badafite mituweli cyangwa abaturage badafite isuku ku mubiri no ku myambaro. Nanyarukiye mu kagari ka Nyagasama mu murenge wa Fumbwe ahavugwaga ibyemezo maze ninjira mu nzu batangiramo ibinyobwa nahasanze itangazo rimanitse ku rukuta ribuza abacuruzi kwakira abaturage badafite ubwisungane cyangwa bafite isuku nke. Nyina ako kabari niba bakiriya nasanzemo yabanje kubasaba ibyangombwa dore uko yansubije.
Umuntu yakwinjira mu nzu ukamubwira ngo zana mituweli wohereje umuntu ngo sohoka agenda ntabwo waba ushaka kubaho mese tuzareka gucuruza kandi batwatse imisoro urumva wowe bizashoboka ni natwe muzatubarize icyo kibazo none bati abantu bajye baza mubarebe ko bafite mituweli mubarebe imyenda bambaye ko basa neza njye ntabwo nzi ko tuzabishobora.
Abaturage nabo nasanze muri ako kabari bambwiye ko nta wigeze agira icyo abasaba ariko bemeza ko ari uburenganzira bwabo kuba bagira icyo baka mu gihe baba bahuye n'inyota cyangwa inzara.
Urumva se watuma umuntu ngo natange mituweli adafite amafaranga tukamubuza kunywa abonye nka 300
ni ukubangamira abantu noneho n'iyo wabona n'ibyo bitatu bya mituweli ibigize umugisha urabitanga ako ntabwo byakubuza no kunywa icyo inyota yakwishe utari yese wakora ukabona mituweli ukavuga ngo banza unyereke mituweli mbona kuguha icyo unywa bibaho wowe ushinga akabari ushaka inyungu ubwiye afite 100 ukamujyamo akekumirisha
ntabwo wasohoka niko kunywa ngo ni uko udasa neza
hari hari gitifu ntabwo yakwemeza ubwo watubonye tunasa gutya turimo kugenda
ntibyari bimenyerewe ko abaturage bataratanga mituweli bacibwa mu nzu z'ubucuruzi. Ibyari bisanzwe bivugwa n'uko umuturage utaratanga ubwishingizi mu kwivuza akunze guhura n'ikibazo mu gihe agiye kwaka ibyangombwa mu nzego z'ibanze.
Umuhozi w'umudugudu aravuga ati ntuzangiza niwe ikibazo nta mituweli watanze rwose numva wajya ku murenge umudugudu yanze
tugira ikibazo ari uko twatanze mituweli nibwo bacyumva kuyabona urumva byoroshye kandi waba bashaka ngo utangire umuryango wose nibwo ikibazo cyawe kizakemuka.
Mufite ibibazo utaratanze mituweli ntiwirirwe unagerayo
ntabwo wajyayo ikibazo cyihutirwa se ngo nyine uburapfo ugaceceka none se waba ujya kuvuga iki.
Byaba ibyemezo byo kwima abaturage ibyangombwa ngo nuko batatanze mituweli byaba ibi bishya bibabuza kugira icyo bagura bataratanga mituweli byose Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ivuga ko umuyobozi ubikora bari mu makosa. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Madamu Kabaramba Rivera asaba abayobozi guhagarika imikorere yise kwitanoze. Ubundi si umuturage udafite mituweli hari ibihano asabirwa nka biriya?
Oya twarwanije kwa kundi bajyaga bagurisha n'amatungo yabo ntabwo rero twavuza abantu kugurisha amatungo y'abantu mituweli ni umuntu ugomba kubyumva kumva akamaro kayo akayatanga serivisi baha umuturage ntabwo bagomba kwitwaza mituweli biriya twari babujije nawe nabwemeye ubwo ngo amuhane ntabwo tubyemeye tuzabimere nabikuye n'irasinya ntabwo agomba kongera kuyikoresha ahubwo nta mabwiriza n'ahantu yaturutse turaza kwandika noneho hari guhera hejuru tubabwira bariya bantu batajya bumva ariko njye kiriya nawe nabwemeye ngo babivano.
Asunta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Inyuma yaho umwunganizi mu mishikirano ihuza Abarundi asohoye ubutumire bw'abazoja mu mishikirano y'inshuro ya gatanu amashirahamwe hamwe n'imigwi imwe imwe itaronse ubwo butumire irabandanya kwandikira ibiro by'umwunganizi isaba ko nayo yoshigwa ku rutonde. Mu kanya gaheze Frederic Mundikije yaganiriye na Pamela Mubeza harongoye ishirahamwe Alliance Burundaise des Activités et Défenseurs des Droits de l'Homme Libera ntibashira kandi harongoye ishirahamwe Burundi Solidarity International na Gerard Hakizimana harongoye ishirahamwe Folcon. Reka dutege amatwi Gerard Hakizimana atangura ashikiriza icyumviro ciwe.
Mwiriwe turamukije no twatwungurije bose aho hagaze aho bari bakigeza cyo bamatumiye
mura kamenamwe
turashima
ego metri kwa kandi na professeur Liberat ntibashira kandi na wenyene arongo ishira hamwe y'abarundi Burundi Solidarity International riherutse kwandikira umukuru bumwe umukuru wa komisiyo umwe b'Afrika Faki Mahamat rimusaba kuronsa abarundi muhuza atahoyegamiye mwiriwe neza Liberat ntibashira kandi
na maro neza ndaramukije bari kwatwumviriza n'abana babatumire
murakomeye
na mahoro
ego mireka dutagure kuri mwebwe nyene Libera ntibashira kandi mwikete mwandikiye umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa Afrika Moussa Faki Mahamat muvuga ko mutizigiye umwunganizi mu mishikano y'abarundi mbega akizira ko iyo mishikano izogira ikivuyemo mu iki gihe muhuza yamaze gusohora ubutumire nakakanga niki kuri mwebwe
kwitwebwe nta kintu kizovamo na gatoyi nikibyerekana nuko mu biganiro byabaye atakintu barashika ko kandi bamaze kugira imishikirano ishikine sinire rya gatanu izova mu kintu kininiya icyo ni cya mbere cya kabiri ni uko twiheje gushika uno munsi ibyashitswe ko ni uko abagiye muri izo biganiro baherekeje ubutegetsi bw'Ubujumbura kugira ubutegetsi bw'Ubujumbura bushobore gushyira mu ngiro ivyakozwe vyose no kuvuga ivyerekeye ibirizwa ishingiro rishasha murazi ko itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu habaye referendum yo ibirizwa ishingiro rishasha rikajaho imunjamake rero abagiye muri izo biganiro baraherekeje ubutegetsi kugira bushire impungiro programme zayo n'ubu ya gatanu niyaba mu gihe yoba no kugira bategure amatora mu bihumbi 2020 bazoherekeza uwo mugambi wundi wimirije ari byo twumvise ko ibizo yaga ari fed route no kuvuga urupapuro rw'inzira gutegura amatora mu bihumbi 2020
Libera muravuga ngo mu gihe amatora yo imishikano yoba hari amakuru mufise avuga ko iyo mishikano idashobora kuba
mwarakurikiye amakuru ku maradiyo hasohotse nk'umuvugizi nk'umugaro vice president du parti CNDD-FDD yaravuze yuko nama nozeye ibyo biganiro bibananiza Burundi kubidakeneye kubananiza hanze le premier vice president nawe yaravuze yuko ku ibyo biganiro ari guta umwanya umuntu yiyumvirije abo babiri biraboneka neza yuko Bujumbura itashobora kwitaba ubutegetsi bw'Ubujumbura budashobora kwitaba ivyo biganiro
ariko na mwebwe muravuga ko ivyo biganiro ataco bizovamwo ikintu mwebwe mwobona co korwa kugira ngo ivyo biganiro bigire akamaro abarundi niki
ica mbere cyo cyo nuko abarundi bose twokwemeza yuko ari ingorane mu gihugu ibizerekana ni byinshi abarundi babaca ibihumbi 500 barahunze kandi abandi babana bahunga hariho ubwicanyi ibyo ndiko bigaruka ko n'ibintu abarundi bose n'amakungu yemera ko ari ingorane icyo ni cya mbere icya kabiri ni uko hari ingorane abantu bataza kuyaka kuri batora umuti w'izo ngorane icyo kugwa rero ni uko ubiganiro vyukuri atawe bikumira hamwe n'umufasha atawe yegamiye uno munsi abari ko barafasha bararetse igice kimwe cabari ko baraganira bagiye ibintu byose nshaka kuvuga yuko muribuka nibutse yuko amakungu yose abayi New African ba Nations Unies ibayi New European ibayi nakaje karere bavuga yuko ibyino accord arusha atawo ikorako
egome icyo kibazo ni cyo tubandanya cyane gose ariko nashaka mbaze mushya na Nigeria Hakizimana
reka bize gato inashaka mvunagure nuko rero umu ibyokogwa ishokogwa nduko haboneka umufasha mushashi atawo yegami no guhindura igihugu ibiganiro biramo ikindi cyagatatu nico bokwiga kugira umuti urama abarundi bose borohegwe barongo mahoro n'umutekano uwo muti urama naho n'ukwiga ingene
abarundi inshungufi ngufi reka tubaze mushya na Jacques Kizimana nawe nyine tubwire mwarandikiye umuhuza musaba ko ishya mujyanye byo tubirwa hari mwishye muraronka mukanye gato
nakoze cyane kumeje kwivuga twarandikiye umuhuza hari kigenekezo ya kabiri aho twanditse dusaba ko ishyirahamwe ryacu ryotumirwa bitwa twashizemo n'andi mashyirahamwe rwamenye ishyirahamwe gishinzwe kurwanya kimwe na kamona mama nuko dukorera mu Burundi kandi tuzi ibyo byabera mu Burundi hari tukaba twagombye twashatse kwereka umuhuza ko ibijyanye n'ingenzi n'ukuntu byatanze bitatubye ntabishimishije usanga hari amashyirahamwe yatumiwe atari mu gihugu nawe ugasanga ari kuba mu gihugu nacu atererera keretse ko ahanini usanga ari kuvuga ibintu bakura kuri za mbuga ngurukana bumenyi rero tukakwifuza ko ishyirahamwe ryacu atawugegamiye mu bijyanye na politiki ryotumirwa kugeza uno munsi tuvugana nta nyishu turaronka ariko kandi turabandanya gusaba ko twotumirwa kindi dusaba natwe twotumirwa tubona ko ibyo biganiro nk'uko kwezi kw'icumi ariko ukunda ko muzi ko abarundi babuze icungu na cyane cyane icungu za nkiyarobi nayo yo kwikukira hamwe n'incungu ya demokarasi rero bigatuma abarundi mu gihe bokwitaba batuba bahaye agaciro gakwiriye iryo cungu
muri ko musaba ko ibyo biganiro byose birakunguruzwa
icyo dusaba ni uko byunguruzwa hama kandi tugasaba ko naho byokunguruzwa bagombye gutumira amashyirahamwe ari mu Burundi yose kugira atumire imigambwe yose kugira ashobore kwitaba ashikirize ahagaze kuko nayo azi ibiriko biraba mu gihugu canke akurikirana cyane yakurikiranye yofasha kugira kumbure umuti utorogwe mu gihe rero ibyo bitokunda tugumisha amaturongoye dusaba ko ibiganiro byoshya biheza bigatahukanwa mu gihugu kugira bishobore kwitabwa na benshi bashoboka nk'uko twabishyirije mu itete twanditse uno muti nta cyitwazo na kimwe cy'uko umuntu yovuga ko ibiganiro bishobora kubera inyuma hama ikindi novuga ko tutawugiyeho na mugenzi wanjye yewe simakana umuhuza amaze gukora ibitari bike kandi novuga ko yateye intambwe mu byo yakoze murazi ko mu biganiro byaheruka yavuga ko ari bya nyuma barashyize ku bitari bike hari ibyo banditse rero tibaza ko ibisigaye uno munsi ni uko abarundi bose bamenya ko igihambaye ari uko bajya hamwe bakumvikana bagategura amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri neza kuko kanatsinda abarundi turi umwe
mukanya gato murasa kizero mu gihe ibyo biganiro byo wakwigenekezo byatekanijwe muri uko kwezi kw'icumi murasa akizero ko bizogira icyo bivuyemo mukanya gato
bwa mbere twogira akizero mu gihe amashyirahamwe yose akorera mu gihugu yoba yatumiwe mu gihe amashyirahamwe ataba yatumiwe ntitwifuza ko n'ibyo biganiro biba twifuza ko na leta hamwe n'abandi banyepolitike bose boca ibamo kuko ibyo biganiro nta nibyo byaba biri kubiracagura byaba biri kubikoresha cyaka imyenda y'akamwana mama dusanzwe turwanya nk'uko mu kete twabyanditse twabyanditse ko turipanga kwa mwe bamwe mu byo biganiro
twari
ibintu twamirira kure mbere tuma kuri poki mu ntumbe yo kugomba kubuza ibyo bintu bibandanya biba
ego madame Pamela mubeza muri namwe murongo w'ishyirahamwe ryandikiye umuhuza risaba ko mwotumirwa hari inyishu mwaronka
nta nyishu turaronka kiretse ko dufite amakuru atubwira yuko hariho abafite ubwo butumire mugabo ngo bufite twebwe ntiturimwo
ikintu muri ko murakora ni iki muri iki gihe
turiko turabandanya tudashatse mwandikire turiko turababwira tubabwire ukuntu bimeze tugashikiza ibyiyumviro by'iwacu bisigura yuko tuvuga tuti ntibyumvikana na gato y'ukuntu aberekeye n'aya matata ari mu Burundi badatumirwa nicyo cyumve tuba dushikiriza amakungu n'abandi bose bafite ijambo mu gihugu n'abafite ijambo mu karere
mwihweje ibishikirizwa n'imirwi itandukanye murasikizera ko ibyo biganiro bizogira intambwe
biragoye ko bigira intambwe kuko nishe kubabwira abafite icyo bari guterera ntibari kuba baratumirwa kuko amatati yabaye mu Burundi ingorane zabaye mu Burundi zari zerekeye twebwe abanyagihugu bari mu Burundi abari mu Burundi icyo gihe cyane abahunze ubu buri abanyagihugu kuvuga abakinyezi ugwaruka bari mu mashira hamwe nibo ba aya matati yashikiye yabaye mu Burundi nibo bahohotewe bikomeye nibo bashikiwe n'ingorane nibo bavuze nibo bangajwe nibo bafunzwe nibo niho havuyemo abapfuye mugabo hageze yuko hafatwa hafatwa ingingo haja mu biganiro ugasanga abo nyine begwa n'ico bibazo nibo batatumiwe
tubibutse nshuti mwese ko muri komara bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Etienne Mwiweneza.
Mwiriwe.
Etienne muri hehe?
Sabwe?
Muri hehe?
Twe twavuze yuko turi muri Kirundo Busoni.
Akazi na Kirundi ninde?
Ndiyo kubwayo.
Murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga ku mashyirahamwe yanditse asaba ko yotumirwa nayo nyene mu biganiro bizahuza Abarundi mu misiri imbere imishyikirano izoba mu misiri imbere. Duga ku ijambo ikibazo icyumviro.
Murakoze cyane. Kubijanye n'ibi bintu ukuntu bimwe birakurikirana Brema twe tugerageje kuraba turabona yuko n'umuhuza ubwiwe n'umufasha wiwe nabo nyine ntibabona donke iyo uri mu rakina umupira utabona igori riri kugira ujyane umupira nabwo nyine ntabwo uba uri umukinnyi ureba neza aho ndimo ndashaka kuvuga kuri iki kijyanye n'ukuntu bajya bavuga ngo abantu batonde ngo bariya ntibatonde uzi neza yuko uri umwere uravuga uti jewe ndaje nihaza abantu bose hagira umunyegiriza ikintu niba hari ikintu nagigwe bose bakoranye urumva birya rero umuhuza acavuga ngo yatumiye hariho abo yasuye indi birya byerekana ko ari sisteme abafise bavuganye na leta kibariya ngo basinde bibe biraburudu bikugira ibintu bibe biradimbira.
Urakoze Etienne reka
gatoya
duga kunyarutsa sozera
ikindi nashaka kubaza nk'ikibazo kandi kigaragara ko ariho bituruka none inyo africaine east african community amakungu zao ni none abo bantu ko barabantu muri kahise k'igihugu bafise imbaraga none bo ubu basigaye barushwa ubwenge n'abarundi koko kuburyo basigaye nabo batabona ibintu bija kuko ibatofati ibintu mu minwe bavuge bati turashinze itegeka ibintu tubitwaruka.
Murakoze Etienne reka ijambo batumire bagira icyo babivuze ko reka dutangire kwinjira hari Hakizimana duga ku ijambo mwishuza ku
ubwamerege manishimire Etienne ariko kandi kujyanye no gutumira canke kujyanye n'umuhuza iyo sino uvuga ko bananiwe canke bafite ibyo bavugana na leta imbere kuri ababifise yaza ko leta abariyo itanga urutonde rw'abantu bose batumirwa yakureka rero ko umuhuza ku by'ukuri yigenga mu byo akora ariko kandi twebwe ngo twabishikirije kare twibaza ko umuti w'ibibazo cyane ukujya hamwe ariko tworeka abafite ibyo bagirizwa ngo bitabe ibiganiro ahubwo abo twibaza ko icyambere ariko bajye imbere gutungane hama beze bakabandanya bubaka igihugu nk'abandi Barundi mugabo twifuza ko tuguma mu kudahana ibyagiye biranga akahise mu buryo byanatumye tuguma tubura abantu ibintu bitandukanye twavuga n'incungu zacu twagiye turahagwa ukamuzi ko atagiye cyahengeshanije Abarundi bagumye babura ababo rero cyo tuba twibaza ko uno munsi tutaba dushingira intahe ukudahana cyangwa utwimbire ko ibiganiro bizoza bitora umuti ari ibiganiro bitimakaza ukudahana oya ibiganiro bizotora umuti ni ibiganiro bikemwe bose ariko bari mu gihugu nkuko nabivuze amashyirahamwe ariko akorera mu gihugu atari abantu bakura ibintu ku mbuga ngurukana bumenyi atari abantu bavuga ibintu uko bitari atari abantu ariko bakorana na opposition.
Ego namwe madame Pamela Mubeza mu kubibazo n'ibyimvire byashikije na Etienne muduga ku ijambo
negira manze murakoze cyane negira manze insubire ariko ndashaka kubabwira nuko sagaseseshwa rumuri birazwi neza yuko hari amashyirahamwe yitwa ko ari amashyirahamwe ateka akazi na muntu yegamiye ubona ko ahengamiye kuri leta hakaba n'andi mashyirahamwe wumva ko ahengamiye kuri opposition.
Abo rero barabatumire ba Frederic Nkundikije mgenzi wacu yaganiriye n'abatumire ku bijanye n'ibiganiro bihuza Abarundi yarusha muri Tanzania. Niho duherereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha muri studio gatanu mwari kumwe na Oriane Itangisha turabashimiye. Tubararika mubandanye mwumviriza radio Ijwi rya Amerika.